mundi jetu teke.
Twashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aha Washington DC muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho muratwumva atankomanzi kuri FM zitandukanye ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook, Instagram, Twitter na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kunshuro ya mbere Burundi bwararonse ubwato bunini butwara abantu n'ibintu bukorewe muri ico gihugu. Ubwo bwato bwitwa MV Musumba A canke rimwe. Amazi ya mbere bwagiyemo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bwagiye muri ayo mazi ku munsi wa kane higenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatanu buvaho bwakorewe muri commune Kabezi mbujanwa mu kivuko gikuru co mu gisagara ca Bujumbura. Ubwato MV Musumba A buzoguma kuri ico kivuko kugera butanguye ibikorwa vyabwo nyezina nkuko tubibwirwa n'abari mu ishamwe ryakoresheje ubwo bwato. Muri isanga ino munsi twabatumiriye Elvis Hatungimana ari mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa ku munsi wa mbere gushika uhere imigambi itandukanye yabwo rero arayizi. Elvis Hatungimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya MV Musumba A.
Murakoze Diane nahazwe murakoze cyane.
Nuko rero uratutwara gato kuva ubwato MV Musumba rimwe canke MV Musumba A mwabwise mu Gifaransa mushize ko A bwiyumviriwe gute bwatanguye kwiyumvirwa ryari?
Ubwato bwatanguye kwiyumvirwa mu 2019 2022 niho biyumvirwa mu nyuma bagerageza kubisha mu ngiro bya tubishyuvyo tubishe mu ngiro harimo ibintu byo gutuma ko ibikoresho bidafata umwanya mutoyi mugaca mwibuka neza muraje mu 2020 nakiyakiza COVID-19 bizari byoroshe ca dutangura kubwubaka mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu. Ubu rero akaba ariho dushoboye gushyira mu mazi.
Umuntu atarabona ubwato Musumba MVA turamutumiye aje kuri ubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu aburabe twashize ko video twabihawe uruhusha n'abanyene bwo. Ariko Elvis nk'umuntu ariko aratwumva ashaka kumenya ati Musumba busa gute bungana gute ugenekeranije busa gute
ubwato MV Musumba A burera buriko ikimenyetso buranditse ko MV Musumba A nkuko eje kubivuga bukagira na couleur ya gris kuno bivuga hama nubwato bunini cyane nubwato bunini ugereranije nubwato na animal andufite ngaha ku kiyaga cha Tanganyika nubwato bwa ufite ubushobozi bwo gutwara ibidandazwa bingana birenga 1,600 atari gushika nko 1,800 murumva yuko ari ubwato butari buto ugereranije cyano kwibaza n'ubundi buryo twahora dutwaramwo ibidandazwa ngaha ku kiyaga cha Tanganyika.
Nuko reka ndaza kugaruka gato ndakubaze ibindi bitandukanye ku kungene bo bandanye tugenekeraniriza ubwo bwato, ariko kugira ngo sinisangize ijambo mbanze nakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bafise utubazo bakubaza. Turahera kuri Richard. Richard ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherehe Garisha.
Ni mutara cha Bujumbura.
Akabazo kawe ku bwato MV Musumba A.
Yona byamaze umutumire. Ubu bwato bujya ko twabonye bya bitangwa bya mu kiyaga buzotangwa cyo butangwa gukora ubu cyangwa bacyagira esera cyapima.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Akabazo ka Richard Elvis.
Murakoze cyane Richard. Ndagukengurukiye cyane ku kibazo mubajije. Ubwato bwaragiye mu mazi nibyo, ariko ntiburatangura gukora, ariko vuba cyane buratangura gukora. Kubera hariho ibikorwa by'ibanze kubusabira impapuro zemera yuko bushobora gutwara ibidandazwa. Harimo ibintu byinshi, harimo amashirase, harimo amasertifika atandukanye. Mugabo twizera neza yuko bitazomara igihe kirekire. Ndizera neza yuko vuba cyane vuba ko ubwato bwacu aribwo bwanyu buzatangura gutwara ibidandazwa na kiyaga cha Tanganyika.
Urakoze cyane. Twakire na Eloge. Eloge ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Allo,
uri ikaze Eloge, uherere he?
Mufata cha Bujumbu.
Akabazo kawe kwa Elvis wo mu bwato MV Musumba A.
Kibazo cya mbere ganda mubaze. Ubu bwato buzabwerekeye kujya muri East Africa cyangwa buzogenda no mu bindi bihugu. Akabazo ka kabiri. Ni byiza kandi birahimbaye ko na mu Burundi turafite ubwato twikoreye. Niye migambi project extension ariko barategura kugira apare y'ubwato aboneka n'izindi moyens de déplacement nkavwa aérienne nayo nyine ikore ubikoresha nyine twenyine twiguriye mu Burundi tutayinze gutira cyo niki ni kazi na rinshi.
Yego, urakoze ugira umunsi mwiza.
Urakoze na
yego. Elvis utubazo twa Eloge i Bujumbura.
Ndagushimiye cyane Eloge. Ubajikado cyiza cyane ubaza yuko ubu bwato bwakorera muri East Africa cyangwa ibindi bihugu bushobora gukoreramo. Nagira ntangure ntange umuco gatoyi kuko ubwato ni bukorera mu mazi. Bukorera mu mazi ni ukuvuga yuko buzokorera ku kiyaga Tanganyika. Buzokorera na cyane cyane mu bihugu ikiyaga Tanganyika, urabye u Burundi, ukaraba na Tanzania, ukaraba na RDC na Zambi. Nibaza yuko ari byo bihugu biri hize handi la Tanganyika. Ubwo bwato niho buzokorera. Ariko hejuru yuko bukorera ngaho, murazi yuko ibyo bihugu bifite amaporo. Navuga yuko ayo mapo arabikugira ibivuko, ari bivugira ibice bitanga ayo mamarchandise mu bindi bihugu byegereye bisigura ko ibidandazwa bivuye muri Zambia bidandazwa bivuye muri Republika Demokratike di Congo bishite i Bujumbura hariho ubushobozi ko bushobora kuva ko ibidandazwa bishobora kuva i Bujumbura kaduga mu Rwanda ikagenda mu Buganda bigiye n'amakamyo nkaba nibaza yuko ni nayo mpamvu ikomeye nibaza yuko hariho n'umugambi wa leta mwiza cyane ukwagura igisagara cya kivuko cya Bujumbura ego
akabazo kakare
ama kubijanye n'ibintu bya projet d'extension twebwe gushubunya ngaha ku kiyaga cya Tanganyika na cyane cyane ngaha ku kivuko cy'i Bujumbura nta ngenzi nyinshi zihari zigenda mu bihugu Zambia muri Republika Demokratike di Congo muri Tanzania baciye mu mazi nagenda bamenyeshe yuko ubu bwato bwacu ni ubwato navuga buri mix bujya butwara abantu bwongere butware ibidandaza ariko icyo buzotwara nyamukuru ni ibidandaza sigura yuko n'umuntu azaba akeneye kuja muri Zambia na kuja muri Tanzania cyane cyane kuri Kigoma turashobora kumufasha muri ubwo buryo icyo nkaba nibaza yuko hari ibibanza byiza biteguwe muri buno bwato kugira abantu bashobore kugenda bamewe neza gushika urugendo rwabo rurangira
urakoze cyane Elvis duce tugusaba turumva ijwi ry'imashini inyuma yawe rikunze ukayimutinga canke ukaburayizimije gatogera ntibigume bitugaruka ko uzobukoze twakire na Jean Mugisha ku yindi murongo wa telefone Jean Mugisha ikaze ku juri America uhererega Mugisha Zambia Rusaka ngira ngo musumba izo bashikira bukebuke akabazo kawe kwa Elvis
Naho ko ni cyana gomba n'ubudiso aho he kutona gomba mvuga huko. Yeye nagomba umutama nyene rwisi. Ngira igende ni kigihugu cyazanye ndakibaye mu madogi ingendo zitari heza mu Burundi nino. Urabye rugendo dufata urugendo rwo kuva ino tukiye ni modoka tugaca muri Tanzania ni rugendo rw'iminsi ari munsi yine kandi ni rugendo rwa rwihi. Iyi rero mu Burundi hari hasanzwe ubwato bwa Kongo bwashobora kuzana abantu mugabe benshi baca mu Kinyegero bakava aho bita Impurungu Zambia bakaca baca muri Kongo bakurukira ubwira kenshi baca bajya bukira mu Kibitoke niho baca bajya bukirumba Kinyegero ntibari ibintu byemewe n'amategeko rero kibuko cya Bujumbura gena hakiye muri hari demi business naho nyine twaza bidakiye amategeko ndetse nzi ko waba amaruhusha bemera abantu ko bafata ingendo za Zambia mu Burundi nagoma ndavuga ko ngira niba uri ku munsi hari abantu babarenga nk'igihumbi bafata urugendo rwa Zambia no mu Burundi rero abantu sinzi ko baba barabindiye ko bagasaba uruhushya ko twara abantu kuko ni benshi ni ngira barenga nk'igihumbi ku munsi yego rero niteka kuri twebwe ahubwo kuri urugendo twaba dufata dukacaza Tanzania n'ahantu hagoye urara mu mashyamba mubwirara muragenda ntiurugendo w'isefu muri make rero nashaka aduha umuco hama ndanakeze n'igihugu cy'u Burundi kuko niteka ngira twatewe
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia mbe uri muri Lusaka
ndi santere nyine mu Lusaka
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia ego Elvis akabazo ko muri Lusaka Zambia
mugisha
arakumva
murakoze cyane twarabiyumviriye ko cyane twariyumviriye ku mpenzi iza ngaha i Bujumbura zija mu bihugu duhana ihanu bibe na ikiyaga cya Tanganyika ni nacho gituma twashizemo ico gisata cyo kunguruza abantu dukoresheje ubwo bwato. Ariko nagira ndamumenyesha yuko mu gisata cy'ukunguruza abantu mu bihugu hariho impusha zisabwa, hariho impusha zisabwa n'ushaka kugira voyage yiwe, kugira urugendo rwiwe, hariho ukuntu biba bitunganijwe nimba ari mu makonsuli, nimba ari mu ambasade. Ariko twebwe ku muntu akwije ibipapuro nagira ndamumenyesha yuko twe natwe dufise ama autorisation, impusha zikwiye kugira dushobore kunguruza abo izo ngenzi. Ego aho rero ni umutekanya cyane, ariko hejuru y'ibyonya nibaza yuko tuzokunguruza ingenzi zikwije ibisabwa n'amategeko. Rero twatabirira abarundi n'abandi bo mu bihugu bihanuriwe n'ikiyaga cya Tanganyika yuko twebwe turi ihora iruguruye, tuzoheza ukwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko y'urugendo, tuzoheza impusha tuzaba tuzifite. Murakoze.
Urakoze Elvis kuri uwo muco uri kuratanga. Twakire na Emmanuel ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Ndi i Kigali mu Rwanda.
Kaze muri isangano twagutumiriyemo umwe mu bazi umugambi wabyaye MV Musumba A.
Tabazo nabaza umutumirire, ese ubwo bwato bwaba bushingiye kuri leta niyo yashoyemo amafaranga kugira ngo ubwato bukorwe, cyangwa se ni nka koperative y'abashinzwe gutwara abantu mu mazi kugira ngo twumve ko bitazagorana kubona ibyo byangombwa bindi bizabasaba gukora gukorera mu Burundi muri ayo mazi? Nicyo kibazo nabazaga.
Urakoze Emmanuela, Kigali mu Rwanda. Ubwira umunsi mwiza urindiriye inyisho ku radio.
Murakoze cyane
Elvis. Ndagusubije mikro ni jump.
Yego. Emmanuela, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni kibazo cy'inkora mutima. Ni kibazo nibaza yuko kisaba inyishu kandi yumvikana. Leta mu migambi yayo ico no kwita rekoje kwiyohitera harimwo yuko twoteza imbere ikiyaga cya Tanganyika, bisigura ko umuntu uwo ari we wese azanye umugambi wo guteza imbere igihugu biciye mu kiyaga cya Tanganyika, mu biravye no ku rubuga rwa ADB nashaka kubona yuko le transport la kiste iri mu ma secteur prioritaire leta ishiri imbere. Ubu bwato ni ubwo bagwije tunga nk'uko n'ubundi mugwiza tunga wese yoza akagira ama investissement. Mu bisanzwe iyo ibintu bitunganye leta ikubera impambano. Rero nkaba nibaza yuko nta abagwizatunga prive kukijana nuku ivyokoroherezanya nibaza yuko biri mu migambi leta yashizeko priorite cane gose.
Ni ukuvuga ko leta nta na bimwe twita ga pourcentage na gatonya ibifisemo ga Elvis.
Ubwato ni ubw'umugwizatunga asanzwe ari afite n'andi masosiyete ngaha i Burundi. Amasosiyete menshi ahurikiye mu ishyirahamwe Musumba Holding. Iyo Musumba Holding irimo amasosiyete menshi ya y'umuntu yitwa mubiza tunga yitwa uyagiye fatwa rero ubwato ni bw'umugwiza tunga yitwa uyagiye fatwa kaburi muri iryo huriro rya ma sosiyete y'iwiwe biri muri musumba ordinary
murakoze twakoze kuduha umuco twakire na mal sindiko nimba mvuga izina ryawe nabi uranyihanganira ko niko bambwe muhinga bw'ijuma mal ikaze kujya Amerika witwa mal
Marke Yuri
kwerehe ga Marke
Zambia
Rusaka nkabambisha canke wowe uri mu kindi gisagara
Rusaka muri kaje bita Mutendere East
akabazo kawe kwa Elvis
manje kwa mutumire
narakunda
akabazo ofise mbazo mutumire ntwazo dushika tubiri mbere no vuga ati Burundi gihugu cy'Burundi cyateye intambwe biteka ku gihugu no kuba kibamo akabazo kanje sise naka akenshi cyakunze kubona ibidandazwa dufatiye nko ku gitoro gikunze guca mu mabarabara ugasanga cateje ese cyo bakigiye guca mu kiyaga Tanganyika kigashika n'ingoga dufatiye ku mabarabara usanga amazi n'abaho bitero bishobora guca bimeze gute akandi kabazo hagira kabiri ku mbeni kubera iki igisata cyangwa umugwiza tunga yifuje gukora ikintu kinyaka gusumba icyo leta yoba yasizemo imitahe naze nka karorero barigeze kuvuga ko Burundi bwifu bari bushaka kugura indege ufatikanye n'ishyirahamwe Sabonoro n'irindi shyirahamwe hamwe na leta ariko byaratebye ariko iby'umuntu bikaba bije n'ingoga gusumba icyo leta yoba yasizemo kuboko hoho ni kubera iki akandi kabazo yavuze yuko biteguriye kuzoza batwara ingendo zikwije ibisabwa n'amategeko ni ibihe bintu bituma umuntu azoja muri ubwo bwato azoba akwije ibisabwa n'amategeko nibyo nibyo bipapuro duhabwa na migrasiyo hariho ibindi bipapuro biza bisabwa cyangwa murakoze cyane
urakoze Marc ngaho muri Zambia
Okay, murakoze namwe.
Elvis urumva ko ufise ibibazo byinshi bivuye muri Zambia ngira biteze byinshi kuri Musumba, MV Musumba a.
Twaziga abafiya benshi.
Mu mwishuri.
Hari ibidandazwa byinshi. Mwumvise ko hari n'abantu benshi bidetrasa. Kubona rero bashobora kubaza ibibazo nk'ibyo onya kuri jewe n'ibintu nibaza yuko ari ibintu normal. Kandi byumvikana.
Yego, akaba utubazo twiwereye.
Nishimire cyane, Yuri Marc. Ariko nongera ndamusaba ikintu kimwe na cyane cyane ikibazo cyiwe areje ko avuga yuko donc ino yuzaga bidatunga binyaruka gusomba ibyo leta iba yashyize mu itahe aho jewe mutumire wanyu nibaza yuko yaba harimo uvugira leta aho onya nibaza yuko yabashobora kuronka ikintu ashaka kwishyura kuri ishoro
nta cyo ishure ibikwerekeye
ego yavuze yuko intambwe igihugu giteye ari intambwe nziza cyane intambwe izofasha ababa mu gihugu n'ababa hirya y'igihugu bakeneye koroherezwa mu ngendo zabo no mu gutwara ibidandazwa byabo ibyo nibyo cyane rwose uravye yo transport yo mu mabarabara ibyo nigenda ukaraba na transport mu mazi ibyo nigenda cyo kimwe kuko ubwato butwara ibintu byinshi mu mwanya uraje nka nk'ubwato dufate ufise nka ushaka gutwara nk'amatoni nk'akaroro nk'igihumbi n'amajana atanu canke birenga urashaka gutwara ibintu byo twawe n'amakamyo 5 ugaca mwibaza muti rega none amakamyo 5 ingene ushobora kuya managing kugira harimo ibintu byinshi. Ngendo amakamyo afata imisozi aduga ucamo umva ibyo bita amortisma ingene bica bigenda. Ucamo umva combien de camions il faut amakamyo angahe abakenewe kugira mushobore gutwara ayo matoni 15. Mucamwumva ico bita rotation mbega mfise ikamyo 20 canke 10 kugira ivyo bidandazwa vyanje nze ndabikure iyo biva binshikira bizogira ama rotation angahe. Uzorungika ivyo kamyo zawe 10 uzirungike inshuro zitanu. Mucamwumva onivo ya consommation mukumva n'ibyo bindi nababwire vya amortisma amateste ho change biki mucamwumva yuko bica bituma rero cy'ibyo bidandaza. Nikubwira yuko le marchandise ziciye mu bwato kenshi zishika kuri kuntoyi
hama kukabaza kugira ngo twihute mu kwishura kugira ngo tugerageze gufata ibibazo vya benshi ni benshi baturindiriye uzura uravunagura
isigura yuko ibyo bidandaza bica bishikira umuguzi wa nyuma ku giciro gitoyi gusumba ugereranije n'igiciro ushobora kugurisha ko bacicishije mu ibarabara murakoze.
Hama kukabaza nako ka ivyangombwa bavuze ati n'abantu bazokenera ivyangombwa kugendera muri ubwo bwato ivyangombwa umuntu yoba aritegekanya kugira ngo azoshobore kujya umunye kuja muri musumba muri MV musumba ani nk'ivya
ivyangombwa ni bazahubwiye mu gihugu je mu kindi birasaba yuko ufise ivyangombwa ingaza le document de voyage bikaba bizana n'igihugu n'amasezerano canke imigenderanire igihugu gisangiye n'ikindi hama ufiyo document de voyage ukaza bakagushirirako nimba ari viza nimba ari ibintu nk'ivyo
mbega ndakubazega Elvis muri MV musumba a mumeze gute murafise abazo bafashe ivyo bikorwa vyose abazo bari mu bwato batanga utufungurwa bagira iki bavuga bako abantu bicaye neza mwaramaze kuronka abafise ubumenyi bw'ivyo bintu bose
yego cyane barategekanije
urakoze twakire na Gana ku yindi murongo wa telefone Gana ikaze Gana uratwumva uratwumva kuri telefone ga kana gana muhinga bw'ivyuma sinzi izina bari ko rambiye ko ari
ndabumva ni kana ntabwo ari gana
ni kana urantunga bambari gana byari byantangaje na Drew akaherehe ga kana
ya ndi mu gisagara cha Goma muri Kongo
Goma haravugwa maki
na meza turashima
akabazo kawuvunagura kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byinshi dusabe ababaza mubaze muvunagura n'umutumire ishure avunagura wihute rero ubaze kana
no manda kubashimira byimva mutima byimva mutima n'intambwe ku Burundi n'intambwe ndetse no kubara no kubari no kubanyamahanga bumva Burundi akabazo kanje kambere musumba kirashaka kumenya iri mujyaga Tanganyika hari habuze iki kugira uwo mugambi wa wiyumvira ubwa mbere akona akabazo ka mbere mugenzi ubonekeza ikikagurika ry'ibarabara rya Bujumbura ya Rumonge buri kanya mbe musumba yobitegekanya gupakira abantu ibakora kuvuga cya Bujumbura ibashira mu ntara za Rumonge n'amakamba akabazo ka kagira gatatu nako ka nyuma bavuze yuko bazopakira bafite ibyangombwa mbe mu ntango uwo musumba yoba yatanguye gukora nk'akazi cyayo ikimwe igeragezwa mbega nimba niyatangura itegekanya gutangurira hehe mu bivuko bigize mubivuko uburundi buhurirako n'ibindi bihugu bica mu cyaga Tanganyika murakoze ndabinduriye kanyusha
ariko kana ikibazo cha mu cyambere ndagihindukiza kuko wabajije ngo hari habuze iki yakubwiye ko hari bibaza adashobora guterura imuto bo bari numvira uyu mugambi barakoze ahubwo ndamubaza uyu mugambi icatumye muyumvira nicaye unkundira akabazo kawe ka nibaza ko bitokunda ko ishura ndagasubirize nakakiwanje urakoze kana muri Goma
Ego murakoze.
Ego Elvis akabazo kambere ndagasubirije. Ni giki inkuru y'umwana isubira inyuma atubwiye ivya musumba ryari vyatanguye kwiyumvirwa mu 2019. Ariko none ni giki niyahembarutso vyagenze gute ngo muvyuke banye no mugambi banye n'icyumviro muti turakwiye kuvyara akana kakato. Canke urwana runini kuko nabonye ari runini.
Murakoze cyane bya. Nagira ndababwira yuko ibi kintu cyose kiragira aho giherere naho giherera umugambi twebwe aho twawimbiye naho twaboneye cyangwa tukaba konse yuko icyo kintu gikenewe ego hama aho tuzokorera ngiriye ko ikibazo yarabajije ati mbega muzokorera hehe twe tuzokorera ku bivuko bikuru bikuru Uki ya gacha tango mika. Iki vuko cha Murungu. Muki hugu cha Zambia. Kigoma mugi hugu cha Tanzania. Kalundu. Mugi hugu cha Republic Democratic di Congo. Kalemi. Mugi hugu cha Republic Democratic di Congo. Aliko. Umugambi. Uko. Tko. Ujumraru monge. Change. Nyazalaka. Ko arubutubwiye ngira ngo nabo nyereza tuyumvire cyayo ko twashobora kubishira mu ngiro murakoze
urugendo rwanyu rwa mbere ngo muramaze kwiyumvira aho ruzova rukagera rwa mbere na mbere
gushika ubunyamwe kubanza tukabangira
Hanyuma ngarutse kuri ka kabazo ka mbere numva nkifise inyota ari haho utashikiye wavuze ati igihe cyose umugambi uyumviriye haba ubona ko gikenewe ariko hari igihe uvuga ati ndabyutse ngiye kukiyaga nshaka guca hariya ndabona nitahe ikintu cya mbere cabasunitse hambavuye kuvuga ngo birakenewe hari indi kintu cabasunitse hari impano mufise muri mwebwe mwumva mukunda mu vyubwato hari kindi kintu cakabica nk'ica mbere cabasunitse mukavyuka umunsi umwe tumuti dutegerezwa kubona umugambi w'ubwato korewe mu Burundi
ico kibazo niyo doho jewe nka jewe congora kwishura ariko kura ko shen form mu misi za mushobora gutumira nk'umu amateur washobora gufinansa ico gikorwa gutanga uburyo bw'ico gikorwa niyada yuko yoba hagaze neza kugira ashobore kukibishura neza
nuko twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefoni ni Norbert ikaze kujugira Amerika ego turakomeye uherere he ganoruga
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwanda mu Rwanda no aho yoga
mu Buganda muri Uganda
ewe yoga
sabwe
mu Rwanda aho yoga
uri mu Rwanda canke
mu Rwanda
akabazo kawe rero kumutumire twagutumiriye
mbere na mbere tanze tumushimire kwano byiza ari gutanga kuri ubwo bwato ariko se nge mwibaza kugira ngo ubwato bubashe kuba bwatwara ayo matoni cyangwa se abantu ni rihe suzuma ribanza gukoreshwa kugira ngo iyo mitwarire yajyamo ikindi kibazo cya kabiri nkibaza ni se ubwato bushobora yenda kumara imyaka ingahe n'urugero wenda ni icumi wenda icya gatatu nkibaza ni se ubwato mu kubukora hari abanyagihugu bemerewe kubukora cyangwa se gutumizwa imahanga nk'uko yenda umuntu ashobora gutumiza imodoka
urakoze ugire umunsi mwiza
yes
utubazo twa Norbert Elvis
Norbert arabajije yuko ko hari amasuzuma aba imbere yuko ubwato bugenda ego cyane amasuzuma aba
kuva mugitangura kubwubaka ko hariho abahinga babijeje ari bisata bibijeje hariho igisata cha autorite maritime kiringa ibujumbura na mu gihugu cacu icyo gisata giteza ku inspect gusuzuma ku etatareta ku rugendo rwo gose ingene inyubako ziriko ziragenda ingene ibikoresho mushirako ingene ingene biri certifié dushika naganda bamenyesha yuko si nk'inzu umuntu yubaka nazo nyine n'amazu abafise abazikontrola ngati kintu twubatse hama umunsi umwe turiyumvira tushira mu mazi hama tukaca twiyumvira yuko tujya tugende oya haba namba hariho abahinga babijejwe twagumye turi kumwe n'ubu unya tukiri kumwe kugira bashobora amasuzuma akwiye ego hama yabajije umuntu ashobora kubaka ubwato uwo ari we umuntu wese yumva umugambi ashaka kubwubaka
oya reka tuvuge kuri musumba reka tuvuge kuri MV mvuga ngo MV musumba a gubatswe nabandi
MV musumba a ni umugambi w'umurundi
umugambi ni umurundi ababwubatse
ababwubatse ni expertise yo hanze
expert nta murundi arimo yashize kwa gatoke mu kubwubaka gusakara
barimo barimo mugabo novuga yuko kujya umuntu ariko arubaka inzu harabaho umu engineer hakabaho ushako amatafari hakabaho abavoma hakabaho ariko nabamenyesha yuko le poste clé zaba zifishwe na expertise importe kubera ngaho Burundi wacu atari twari dufise
ego nimba atari banga abo banyamahanga bashizemwo ico ise expertise ubuhinga bwabo bava mu vyahe bihugu
hariho abava mu gihugu kibanye ca Congo amaze kubaka amato atari make ku kiyaga ca Kivu hariho abava mu gihugu hariho expertise muri Kenya no expertise zo mu Buhindi n'ahandi handi henshi muri Peiba
ego hanyuma muri muri abo urugero rw'abarundi rungana gute pourcentage mu gifaransa civyo abarundi bakoze muri ubwo bwato bungana gute urashobora kutubwira bimwe mu bikorwa abarundi bakoze muri urugo ruganda muri ubwo bwato kugira ngo bwubakwe
tuze urugero nibaza ko noheza afatira muri rusange kuko mumbajije nk'urugero aje noheza ndababwira ati 80% abarundi parce que umuntu yashize mu mutahe
bakoze ibyahe bikorwa hambavu yo mu mutahe ibikorwa bwego nyavyo kuvuga gatafari ndashitse ko nimba kaje ko navyo nzi icuma ndasudiriye ibikorwa tuvyakozwe n'abarundi muri ubwo bwato ni nk'ivyana
mo nawo bantu hanze baherekezwa n'abarundi
wo tubwira nka bimwe mu bikorwa
nka bidasire hariho abarundi baherekeza no bintu byinshi mu maposte menshi abarundi baraherekeza kuko nagira ndababwire yuko uri kurakora umugambi harajamo n'ukwigisha kuko ubwo bushobozi dukura hanze n'ibyo kwa mati bukura hanze igihe cyose bikubwira yuko ni kuri inyungu turi ko arubaka kandi no ku nyungu inyungu za twese
duteza kwigisha cyane. Nturaheza kwishura akabazo ka Norbert Elvis unkundire ndamuciyemo gato nce ndaniranya n'uwitwa Theophile ziri kinoza yatwandikiye kuri ya Facebook kuko bisa nk'ivyo yejeje kwishura ati none hari amakuru avugwa yuko bwoba bwarubatswe cyane gose n'umukongomani ngo usanzwe yanditse mu Kinyarwanda ukora amato ya Etablissement Silimu yitwa Emmanuel ngo yakoze ubwato rimwe kabiri gatatu na kane ayo makuru niyo canke siyo ga Elve
niyo
no kurakoze kumuha inyishu hanyuma rero ati ubwo bwato hajya mutegekanya ko bufise igihe kingana gute igihe cyo kubaho imyaka ingahe
mumpande ubwato sindi uko muhaya mutembera kuri kukivuko cha Bujumbura
ndaheruka kera mbere ya 2000 ndaheruka araheze imyaka mbwabo ndahazi nara mucungara yaho ndahazi
cyane kalimye muzosangaho ubwato bwakozwe igihe abazungu bari bakinga urundi muri Democratic Congo buracakora
yego
rero imodoka iyo uriko urayitwara ukayigira anshetse neza iraramba mugabo iyo uyifata nabi murazi ngene bica bigenda n'izo nico kimwe twese turizera yuko ubwato bwacu tuzobufata neza bukaramba ukagira igihe kirekire.
Ngarutse kuri Norbert namuciriyemo ibibazo vyiwe ariko hariho nakutishuye ati bwakorewe hanze buratwagwa mu Burundi bwakorewe byose ku butaka bw'u Burundi muri Kabezi ku butaka bwa Kabezi canke hariho twavuye hanze tumaze gukogwa.
Aho kose bwose bwakorewe mu Kabezi gusa ivyuma nibyo byavuye hanze
urakoze
kandi icyuma cya mbere cateranijwe mu Kabezi muri mu ntara ya Bujumbura
urakoze. Tutse twakira na Leonard ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze.
Wirega Leona
mbereye mu ntara ya Ngozi aho bita muri komine Tanga.
Ndahabona akabazo kawe kwa Elvis kwagutumiriye.
Akabazo kanje shaka kubaza umutumire bwa mbere ndamuramukije
arakumva
ndabaramukije cyane.
Hanyuma nagomba kumubaza ubwo bwato mbega bushobora gutwara abantu bangana gute. Akabazo ka kabiri mbega ubwo bwato burafise nta nkenerwa umuntu ashobora gukenera cyane cyane ingenzi.
Ushaka kuvuga nka hanze uri mu bwato ugafungura ukanwa akantu ukaryama ukagira iki?
Kabazo wa gatatu mbega ubwato burakingiwe by'ukuri ku buryo ababurimo batogira amakenga ko bagira isangaye. Kabazo cyane twarutwo murakoze.
Urakoze cyane Leonard ngaho Ingozi.
Yego na murakoze ku ijwi rya Amerika.
Yego Elvis mwishura uvunaguye kubera hariho benshi baturindiriye ku muyongo wa telefone ushaka guha amahirwe bakabaza.
Ndashimiye ubajije ikibazo. Ubwato buzoshobora gutwara hejuru y'ibidandazwa uzoshobora gutwara abantu bashika ijana barenge ku basanzwe babukoramo. Ama ubwato yabajeye ko ubwato bukingiwe ubwato burakingiwe kuko cagisata n'ababwira ca autorité maritime Autorité ferroviaire bashobora kureka ubwato ngo butembere budafise icyo navuga système de sécurité. Ikindi kibazo yabajije ni kibazo
yabajije ngo abantu ngo ubwato buzaba bufise ivyankenerwa byose umuntu akenera hamwe uja muri dushe uko ukaryama ukanwa ukafungura
murakoze cyane ego cyane harimo amashimwe harimo aho baryama hariho aho bicara hariho aho baja muri dushe byose birimo ibyo umuntu aba abaye mu nzu ngaha turi ya kenera birimo ubwato.
Hariho ubwato usangwa bwubatse ku buryo bwa kijambere aho uravuze ko indani umuntu adashobora kuryama akiyoga agafata akantu ku kabaraza kago sinzi ko byitwa ibaraza hanze umuntu arashobora kuzokwicara hanze akaraba mu mazi ariko arava agenda.
Ego cyane.
Urakoze. Madiba ikaze ku juri ya Amerika dusangira ikiyago.
Ndageze mwiriwe.
Uhererega Madiba.
Muri
Zambia. Akabazo kawe.
Yese ikibazo tubinishaka kubazo mutumire. Umvise kwa rubwato buroba gutwara abantu n'ibintu. Bagomba kumenya ati mbe mwabo bantu baroba batwaye birogenda gute dufata ati ko hariho nkagerwa ati hariho amakaro gusa ngo ati arafite igituro kanaka mu gihugu cya kinaka mu gihugu kinaka ingendo buba bateguye gute icyo ni cya mbere
ngo gute sintawe akabazo kawe
ati ingendo mu bihugu urazi ko Tanganyika ikigizwe n'ibihugu bine ingendo batse buba bateguye gute dufate ati irova mu Burundi icyo ihagarare Tanzania cyangwa irangura Zambia cyangwa baruvuga nk'aki ukwezi kunaka ingendo ziteguye mu gihugu kimiki
ni ako kabazo yakisho yaravuga aravuga yuko yakisho yaravuga yuko ibihugu bazoza baracamo naho bategekanije kugenda uze gusubira kumviza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu
ko ikibazo cha kabiri usanzwe tuzi ko ibintu by'ingendo zo mu mazi keshi usanga hariho burya bwato buto buto mutuma ari ine usanga twitegekanije mu gihe habaye nk'amagisite two kurokora abantu ubwo bwato bwa budufite tujya twate dutoze
murakoze ugira umunsi mwiza muri Zambia Madiba
ego murakoze
akabazo ka Madiba muri Zambia Elvis
nagira mu bisanzwe najishuye
kutwato dutonya
uko ibyonya biri muri imwe za security nababwira
okay donc utwo twato tuzatuhari Elvis uratwumva
kandi ndagumva niko ndategera
utwo twato duto duto tuherekeza rujya rwato runini tuzatuhari
afite no twato bashya indani hama anka bashaka kugira akabari twa tubafasha kugira ba utwo turategekanije.
Ego urakoze. Hanyuma iyo umuntu ariko arakora umugambi nk'uyo twumva ari munini aragira intambamyi nyama yorohewe ngo birerade. Intambamyi umva wowe ushobora kusabikaniriza abakumva kuri no saha mwahuye ahanene zari nkizahe kuva mucyumvira MV Musumba gushika mushikane iyo mbanye yanyu.
Intambamyi nk'ibura nk'uko muheje kwivuga intambamyi hari izo umuntu abonye ashikanye ibikorwa avuga ati no kubyibagira ukabyibagira mbwa intambamyi nk'ibura ariko kubabwira ngo intambamyi twahuye n'izi zirahari ariko nibaza ko nta inzwara ishobora gufasha
abatwumvise hanyuma nimba atari ibanga hariho utubazo tubaza rega natwe turabamenyesha amakuru tubaza twose nimba atari ibanga bwatwaye angahe iyo noti ingana gute
nyada yuko kibazo nk'ico banyanya dafa twoce kibangira ko gatoyi
nivyo ariko ngira ngo uzotubwira mu minsi iri imbere maze gutangura kuja gukora ingenzi kugira twumve bavunga havunyitse kugira ka bebe kanyu kaboneke urakoze twakire Elias Elias ikaze kuri rya Amerika
ego murakoze cyane
uvunagure mu kubaza ko yadusigaranye iminota mike
ego
uherereye he gairi
yewe uherereye mu Kayanza muri komini Matongo kandi banze gushima ukuntu mwaba mutwakiri
ni rya mbere tugukomera amashini ikaze kuri rya Amerika niko twakira abantu iyo twakiriye ubwa mbere
yego nange murakoze cyane
yakoze Nadia ataha niwe yagushize ko kubunongo
yego nonyine no kuri akoze
akabazo kawe
akabazo kanje naka akuru ubwo bwato bwo bwarakorewe ngaha mu Burundi mbega nagira bumbarizo mutumire mbega bwo mbere yuko babushyira mu kiyaga baba barabukoreye baba barabusuzumye kugira ngo be bukwije inyene bya ngombwa ko mbona ubwato bwishi bukunda kurohama kandi bwakozwe n'ibyo bihugu by'ibihangange
Elias kubera ari ubwa mbere tukwakiriye sinogenda ntakuretse ngo agusubiremo kandi mukayanza biragutugora kutwumviriza akabazo yari yakishuye mugabo Elvis Elias n'ubwa mbere ngo aje muri kino kiganiro kimaze imyaka n'imyaka sivyo reka umwishure wihuse ndazi ko wari wishuye ako kabazo kiwe
nagira Elias ndamusubirira mu gato ndamubwira yuko kuva ubwato butangura kubaka hariho abahinga babijejwe bagomba babikurikirana ku mwanya gushika aho turusha mu mazi ego nibaze yuko no bigeze nko ngaho
ego birakwiye
mu buryo buvunaguye
ego reka nsubire gatonya urumva wadutwaye hanze uratubwira ibara uko risa uratujana indani uratubwira ati hazoba hari aho baryama aho bogira bafungurira ariko abakorayo bamwebwe mwiyumvira umugambi nawo muzokora na vya hagufi na hagufi ikintu c'ubwato ni kintu urumva buribira uko biri kose hariho ubwato twama twumva twagize insanga ya mushinwa hehe kandi vyitwa ko vyakoreye mu bihugu bimenyerewe cyane muri ivyo bintu amahugurwa mufise ga Elvis arakwiye
kwa wese twibaza yuko twagerageje uburyo bwose dushoboye nabwiye yuko twahamagaye abantu benshi bahantu hatandukanye bakaduha ubumenyi bwabo aho hose kwari kugira twirinde amasanganya nk'ayo oya nababwiye yuko hariho amamezire da sekirite dufise aho hose tuvugira ati tugerageze amasanganya nk'ayo umenya tuyevite tuyagabanye ico ntushobora kubishura nuko wumva yuko muvuga muti bavuze bati n'ubwato bwo mu bihugu bya Buraya bya ushobora kwibira ariko twibaza yuko ahacu twaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira dushobore gutuma ibyo bintu kuko ibyo byose z'umuyandisiteri nshobora kukwemvishisha uvuga ngo ndiko nayemvishisha ku bwato buzosa bw'ibiri
oya ku mahugurwa nabaza kuri ku mahugurwa guhugurwa mu buryo butandukanye ni ikintu gisa nka gishasha turazi twato dutonya two mu rumonge na hehe amahugurwa
ahubwo amahugurwa aguma akenewe cyane aguma akenewe cyane n'ubunya tuyakeneye kuko bavuga yuko mu gifaransa bavuga ati l'homme normal apprend jusqu'à la mort ubwo ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma yiga
hanyuma urugendo ruto mutegekanya kuzokora duhere ku rugendo ruto n'utugengo ruzova ha rugende hariya ariko mutegekanya ko amafaranga make yanyuma urugendo ruto ruzotwara ngahe mu marundi kumuntu
so hariho abajejwe kugira ama strategy murazi yuko entreprise yose ikaza kuba baragira strategy commerciale baragira hama kagira igihe bakayishyira ahabona bakavuga ati tarif niyi donc igihe turashika kuri iyo ntambwe mugani bazaye kuvuga cyane bizotwitura bazobimenyeshwa
yego hari uwitwa Niyonzima Clorina niko yitwa kuri Facebook yatwandikiye aratubwira ngo bari bakuye guca bagira uruganda rukora ubwato ku buryo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kubugurira ngaho iwacu mu Burundi igihugu c'amatano ubuki societe yanyu yitwa Musumba Cargo murategekanya kuzokora ubwato mugahamagara abandi bakaza kubushorera ngaho ikaba uruganda rukoregwamo ubwato
twebwe uruganda turarufite turafite aho donc aho gukorera ubwato hama ndanabamenyeshe yuko ubu si ubwato bwa mbere dukoze
n'ubwakanga
dukoze ntitushe duhagarikira ngaho vuba turafite n'umugambi wo gukora amato atwara ingenzi turafise umugambi wo gukora ayandi mato atwara ibidandazwa twizera yuko kugira umva n'uruganda ruzoba ruriko rurakora rubandanya rukora nizera yuko abazodusaba expertise abaribo bose nibaza yuko tuzoheza tukabishura hama bakaronka inyishu itomoye
ego ubwato uko bwitwa ni Musumba MV Musumba BMV ni kuvuga ikiga mu mpunyapfunyo yayo MV ni moto canke ni
bayita moteur vertical
moteur
vertical
ego
mwarashize
ko akarimwe ni seri ya mbere hazoza ya kabiri yo kuri bwa ya indi nyene canke mutegekanya ko ubwato bwose muzoza murakora muzobwita Musumba ibi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane gushika muzogende muratororokanya urutonde
ego cyane mwabitahuye cyane bose yashize ko igiharuro kimwe hanyuma tuzoshira ko igiharuro kabiri ego tubandanye
mubandanye nuko rero tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro hari benshi bari bipfuje kukizamo mugabo nti byakunze kora neho namo amatelefone atakoshobeye ko tubatora ariko naco tubatumire kongera kucumva kuwezi tataka burungu radio yacu VOA akaburungu com ntiraherereze kuri muno butumwa bwa Ndayishimiye Valentino ati kubukora n'ikima ariko nuko bazohava bagira uko ubukene bugize bakabupakira ibirenze bakazama butamaze na kabiri iki kibazo mwocishwa kwiki kuri Valentino ga Elvis
arwo ndamushimiye cyane Valentin nibaza yuko iyo onya ni nkurugohe atuvuniye ariko arikuvuniye natwe twifite ku mutima twebwe ubwacu bwacu tuzopakira ibijanye n'ubwo na n'ubushobozi bwa
amatoni natukiye
ntagira makenga nta kurenza nta
yego urakoze cyane imbere ko tugusezera udusubize gato indani mu bwato hapa ni nyuma yaho imbere hari ivyumba bingahe muri Musumba muri MV Musumba hari ivyumba bingahe by'abantu
arashaka kwicara abantu ijana hari ibyumba bishika kuri 13 ego
ibyo byumba 13 bikaba bifise ubushobozi bwo kuryamamo bangahe kurakoze cyane Elvis, reka ndagushimire cyane gose ko nawemeye kuza ngo dusangire ikiyago ukaduha umuco kuri buno bwato MV Musumba nkibutsa yuko Elvis Hatungimana uri mu bakurikiranye ibikorwa byo gukora ubwo bwato kuva bucumvirwa gushika buhere eka ubikurikiranirana hagufu bandanya kubikurikirana ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kukwikora ko kwindi migambi itandukanye cankuza kutubwiraho ubwo bwato buzaba bugeze uzotugamburukire nko kwabikoze no munsi
murakoze cyane Diane.
Ego nuko kuri micro mwari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ni Jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumva cari gishimikiye ku bwato bwitwa MV Musumba A ni ubwato Burundi bwaronse ku ncuro ya mbere bukorewe muri ico gihugu mwavumvise ko mubabukoze harimo abarundi n'abandi bahinga mva makungu tubashimire komandanya kutwumviriza no kwa mwumvirije kino kiganiro rero bakoze abo twari kumwe muhinga bw'ivyuma ya Nadia Taha na ingenieur Cornelius ahanje turongera sa 10